mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe migano vyino genekerezo rya kane ukwezi no kwa 11 turi muri 2018 hano muri studio muri kumwe na Jordan Nahazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kwari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda. Turi ndandi live kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com, Facebook ni Vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuhinga mu by'imibereho y'abantu akaba n'umuhanuzi wabubakanye canke abashaka kubaka kurwaruka na guruba rubikeneye Reynold de Butadi mu gitabo ciwe L'amour lucide aheruka gusohora avuga ko muri iki gihe bigoye cane gutandukanya urukundo nyakuri n'urukundo rufatiye ku nyungu bwite. Muri izo nyungu harimwo nko gushaka gukundana na kanaka kubera akazi keza afise, umuryango utunze akomokamwo n'ibindi. Biruko mu gihe umuce munini w'urwaruka nko mu Burundi no mu Rwanda ugarijwe n'ubushomeri butagira izina. Muri ico gitabo Butari aratanga umuco kutubazo dutandukanye harimo kumenya ico urukundo nyarwo rusigura no ku muntu yoguba karutamutesheje umutwe na cane cane kurwaruka ari mu bajuragirika gusumba abandi nkuko Butari avyivugira. Mukiganiro muri sanga cuno munsi rero menyere ko duha umwanya ugwaruka twaza guca ijyanino utwo tubaze dutandukanye. Turi kumwe na Reynold de Butari aza kuduha umuco. Reynold, ikaze ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage ku gitabo cawe L'amour lucide n'ibindi byose bivugwamo.
Ego Diane, murakoze kumikaze
kandi bakoze kutwitaba.
Ego
hey, akabazo ka mbere igitabo Amour lucide muri make uravuga mwiki?
Muri make ndasigura ko natanditse bivuye ku ukuntu nari nabonye mu Burundi umuntu akigira amaterapi bifasha abantu. Wasanga abantu bose nka bose bari bafite ikintu batangije, bakunda umuntu atabashaka atari ko arabarondera umuntu bo bipfuza, hanyuma uwo barondera ntibaba bamushaka. Hanyuma ndibwira nti mbega kuki bose kandi uwo abarondera arifite asa neza, ariko hariho ukuntu umenga nta gaciro bamuha, bariko baha agaciro umuntu wewe ubwabo ata gaciro ariko arabaha umuntu atariko arabakurikira, umuntu atariko arabarondera. Donc ico gitabo gitangura mvuga nti nagitanguye ndatandika ndondera inyisho kuri ibyo bintu. Urumva igitabo kica kiba nka extension y'inyisho zaje zirizana uko umuntu azara bitorera umuti.
Muri make rero uravuga ati ahuvuze ngo umuntu arondera usanga yiruka inyuma yo tamwiruka ko urya na wamurondera nta mushake. Nukuvuga rero yuko ikibazo kiba kiri ku mukobwa muri ico gitabo ugaruka kuri urwo rukundo rw'abakobwa gusa canke n'impande zose.
Oya, ni impande zose Diane. Nakujya bavuga ngo abakobwa bakurikira amahera, ariko ukabona abagabo bavuga ngo harageze ko barongora gusa iyo baronsa akazi cyane bamaze kuyekipa, hanyuma eske bobo baba bakunze uwo mukobwa. Urumva ni ku mpande zose, ni uko abantu bavuga ngo materialisme ni iy'abakobwa gusa, ariko urumva iri no mu bagabo nabo nyene ntibaze bakubeshe. Iyo bariko bararondera umuntu bo ubwabo baruta uburyo ni kugira bamukontrole kandi bamuganze, niyo n'iyindi sorte ya materialisme uba ufashe umuntu mubamugira mubane ushaka kumufata nk'uko yoba ari umukozi wawe canke ari umuntu uzokinagika.
Ego hari uravuga ko uragaruka kwico kintu kimwe cuko hariho ukamerika muntu usanga arondera utamurondera ugye nawe amwitaho namwiteho uragarutse kandi kwico kintu cerekeye icubu buryo ugasanga umuntu ariko ararondera kana kakwira ko ashaka nkumbure ko urukundo rwiwe ruzomufasha kuba mu muryango mwiza ruzomufasha kuba mu mahanga kugira iki urundi rukundo uvugamwe muri Amour Lucide n'ugwa
urumva muri amoriside ndatanga inyifato zitatu zo kuraba urukundo wewe urimo aho goba rugeze ndavuga nti ubifatira muri jumeri zitatu mu marori atatu ukuntu ukwiye kuraba urukundo ubwa mbere mukwiye kuraba aho mugeza mwebwe nyene ubwanyu gushakana mu buryo bw'umubiri icyo ni ukwita la passion ukuntu ukumbura uwo muntu ukuntu umwipfuza kumubona ukuntu ahari ujugumira ukuntu nyene wumva aguteye kumva unezerewe ukuntu presence yiwe bikuryohera cya kabiri imigambi musangiye gisigura murayaga muri abantu bari post muri abantu basangira ikiyago kikaryoha muri abantu babwirana amasoke muri abantu badatinya kuyaga donc il faut quoi cette intimité uhejeje la passion hanyuma icya gatatu ni ico novuga ngo ukubaka rukaguma gisigura engagement kukuba muri kumwe muri durée urumva ni yonya butatu y'urukundo ngerageza gusigurira abantu yuko ubundi abantu umwe usanga ari engagé gusa avuga ati ibi bintu ndabirimo iyi horacyo ndayirimo mugabe atavuga ati uyu muntu aranyatira physiquement ugasanga ni handi umugore avuga ati mugabo amaze iminsi 5 atandaba ubwo ntiyambeze ko mugasanga umugabo wewe uko ntabibona muri ugo rukundo ari muri complicité no muri engagement gusa ibizanye na passion yarabyibagiye hanyuma ugasanga kubwo wundi la passion donc kuba muri atire physiquement
kuba mushaka
mu buryo bw'umubiri nibyo byonyine kubw'umwe bikonta gusa bishaka ugasanga nk'umukobwa ariko arakubwira ati ndee kujya mu buhungu ntankunda gusa kugira tujyamane mugabo ntashaka kuyangaza a long term donc commitment mugabo turayaga tugahuza donc nerekana izo nyabutatu zitatu donc iyo nyabutatu irimo aho uko ukuntu gutatu ukuye kuraba horation bien sûr icyifuzo cy'umwe wese ni gushika igihe iyo woronka izana kwizana kuri ibyo byose twari bitatu ariko biragoye
uraza kutubwira hamagare ntuze ico gitabo cawe ni gitabo gifite impapuro zingana kuri zingahe
bivana na forma kuri forma nagize mu gifaransa gifite izana na mirongo ndibaza hanyuma kuri forma de poche ni izana na mirongo itatu n'ibindi
umuntu ariyumvira ati igitabo c'impapuro ijana uvugamwo ikintu nk'ico c'urukundo nta bitabo byinshi kibigaruka muri ugo rukundo go mu Burundi no mu Rwanda kenshi twari bwanabone umuntu nashobora kwiyumvira ati none izo mpapuro ijana umuntu aza guheza atahuye by'ukuri urukundo nyago ingene rutegereza kumera uko umuntu ategeza no kubyifatamo canke
oya iki gitabo cya mbere ni nka iskariye ya mbere nka kugira kuri uri ingazi ntibikubuza yuko uwuriri ya mbere kugira uzoshike hejuru utahure byose ariko iyo ngazi ya mbere utayuriye ntibihera nitangura kucyandika harageze igihe niranda konti yuko kizava gifata nk'amapaje amajanani mvuge ni ibi bintu nta numwe azobigura kuko abantu bararuha no gusoma so mvuga ntireka ndabigabure mu bice bine nzosohora ibitabo bine komisa tugende turaduga polepole abantu batahura ego
hama ico nashaka ko tunashimikira ko cari ico kintu cuko urukundo uravugamwo mu gace gatonya nashobye gucisha mwa maso sindagisoma cyose uravugamwo yuko hariho inyungu bwite kanaka agenda kurondera ico kibazo ni kibazo twovuga yuko gikomeye mu karere k'ibiyaga binini u Burundi n'u Rwanda na cane cane mu bantu bakiri bato kuko niyo mibereho haraho bavuga ati nta kazi ntaki ni ikintu twovuga ko gikomeye cane gose mu rwaruka
igikomeye gusa mu Burundi no mu Rwanda ano wose uzoza kuyishi ugiye nk'ahantu nko muri fete cyangwa ugiye ahantu mu rubanza umuntu muzoramukanya aheje kukubaza izina nimba yaronse n'ubwo bwenge cyangwa n'iyo politiki yo kukubaza ati bite witwa gute itaka birazo kubaza ati mbega hajye ukora iki mu buzima so ikintu utoso wamenya ni uko umuntu wese muhuye ku isi akuraba ukuntu wambaye ukuntu wigenza abashaka kwishura ibibazo bibiri gusa kandi ku isi niko bose bameze ayo ni amahitwi ya psikoloji yabaye kuva kera basanze twipoza amakestion abiri gusa
ibibazo bibiri gusa ibyahe gahe Reynolds turacari kumwe? Ndumva Reynold atari ku murongo, agatelefone kiwe karaza kutugeregeze dusubire kumutora kugira ngo tubandanye ikiyago. Ariko rero mushobora kuba mufise utubazo dutandukanye kuri kino kiyago turi kumwe na Reynold, murashobora kutwandikira utu message dutandukanye mutrishije kuri WhatsApp yacu, iyo nayo akaba ari guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga Aditop na karirimbo ka Amedi. Ako karirimbo kari muri dushasha twiwe aheruka gusohora.
Vane Mombasa, tutahi Kigali, mama yo. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. I can drop it, body, on the floor, oh.
Adi top na karirimbo ka Medi. Reynold Butari aragarutse ku murongo wa telefone, aga telefone kari katugoye. Rey wari kuratubwira ati muri rusange umuntu rero utubazo tubiri akunze kwibaza kuri urwo rukundo n'utwara.
Nibibazo bibiri gusa kandi umuntu wese uwo buri wese naho buri munyeshuri nawo ubugije kuri aeroporo bipoza kesho bibiri. Iya mbere ni eske uyo muntu ari imbere yanje niyihe nivo ya responsible kumuha esko umuntu ndashobora kumuba rero batabaraba ukuntu ubatse ibintu kozwe ukuntu wambaye ibiki byose kese ya kabiri bipoza abantu iyo bakubonye Diane ni esko uyu muntu ndashobora kumwizera nico gituma rero kuri ayo ma question uko arabiri esko umuntu ndashobora kumuba esko ndashobora kumwizera kese abazokoma bakubaza iyo huye n'umuntu misi yose kugira yishure izo nyisho ziwe azokubaza ati mbega burya ukora iki mu buzima. Ee urumvura genda ukayaga n'umuntu ukumva yuko ikiyago kiza gufata intumbero bijanye n'icyo ukora mu buzima. Naje nawo ufata ngo mwashakanye n'umuntu kaza kumupresenta ababyeyi nawe nyine nta kindi babaza mbega ujya kora iki mu buzima
atakora
atabaza ati nuwo kwanze ko mutatu tutamenya aho ababyeyi biwe bava n'icyo bakora kugira umenye nimba wubaha kandi wabagirira confiance.
Turaza kuraba nimba by'ukuri nimba ibintu biruko urukundo rubaho canke rutabaho. Turafise abafise ibazo byinshi ku murongo wa telefone bashaka kubaza duhereye kuri Aaron. Aaron ikaze ku jugi America aho herereye hama ikibazo canke intererano. Ego aho herereye hama kabazo canke intererano.
Yego kabisa na kibazo sisa aho kimaze sana gomba na mushimire umutumire kuko icyo gitabo yagiteguye neza cyane. Eko jene munara cy'itoke muri komine rugombo
ngiye guca Burundi.
Ega mu gihugu cy'u Burundi. Nisa nzengera geje kutiza byo ajyavuga muri cyo gikabura mu rundi hehe bifite. Agerageza kwishyura ku bibazo twebwe imisore cyane n'umwe dosize cyane nabo batse muri rusange. Kuko ubu gerageje kubwanira n'indimi cyane imigeno w'ubu w'ikigihe. Mutaravuga na byinshi abanza kukubaza icyo ukora. Urashobora rero kwimwasika ukamubwira ati jewe nirigira ko kwirigara kandi uvimva akazira wanashaka gakomeye. Muri icyo gihe umusabwira urukundo ashaka ukamusaba ko mukundana akakubwira ngo yanga ngo ngo ndabize wowe. Ariko niyo bishyitse rero nka siripurize akagusana nkaho ukora mugahuriraho atarabyiteze ariko mwahurira nkaho hantu ukorera ku kazi. Aje tsagwa kugarira kama fantasy ndumva ngujya munsi ndarayifatiye cyane ngo mukuri ngo mabari bibi n'izo nyene akaza kugubuka akaza kugati kwikundanira ibintu n'izo nyene. Ego mu bisanzwe rero ngerageje kumviza icyo gitabo nisiga cyane yagiteguye neza agerageza kwishura ku bibazo twebwe tuba dufise mu bintu bijyanye n'urukundo.
Urakoze cyane aho umuntu araca ibitoki igura umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe ko mpawe umurongo kw'iki cy'Amerika.
Yego mutumiza namwe. Ego twese kandi na Laurent kuyundi murongo. Laurent ikaza uherereye hama ikibazo cyangwa intererano.
Yego ni kubumba ngende mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe.
Mhm.
Yewe kimenyekeye ibintu y'abintu byo mbona nkayi wacu.
Mhm.
Kusanga nk'umuhungu n'umukobwa barakundanye cyane bagakundana nyine mu rubizerana mu rukundo.
Mhm.
Noneho bamara gushakana bakaza batungana bagwana nta kumvikana mu rugo. Ibyo bigize ngizo byo byabiterwa n'iki?
Mhm.
Kanga nk'umuhungu muri nk'abahungu bagenzi banje turi gutembera bakambira ngo oje ngo umuntu ntango ngo sinavugisha umukobwa ngo babo badakize babo badafite imitungo cyangwa umukobwa adacuruza none se abakene bo ntago bazabona abakunzi nico nacyo nasabutura kabisa ibintu by'urukundo ntago ngizerana neza sinzi mba ndi kubyumva kabisa.
Urakoze Laurent ugira umusimuhitse.
Namugira
umusengiza ndakunda cyane kabisa. Urakoze cyane. Rinaldo Rumvise amakenga ya Laurent utubaza ati none umukene ntazokwigera arunka uyu mukunda. Hama ibyo byo gushwana hari isano byo bifitanye nuko nkumbure umuntu aba yaravye ati kanaka kuri bi mbere yuko amenya ati ninde umutima wiwe uzohuza na gwanje.
Oya, aje naho bawarongoranye n'umu miliyonere. Haraza agatima kakamenyero. Ndabyishura mu gitabo. Urumva urafata umuntu akakubwira ati urya muntu ndamwifuza ndamushaka gose umunsi twabanye nzotanza mu ijuru, nzabandi mu ijuru nzabanjyohewe. Akabisikira bagakundana nkuko bivuze babanye ugasanga batanguye kugwana. Uti rero biva kuki? Biva ku gatima kakamenyero. Twize yuko ubundi abantu ntibize gukunda ibyo bafise. Urabona nk'ubu ugiye kuraba muri televiziyo bakubwira ati ewe abantu ukazogura ujya mupira udusaba ubumva uberewe ukazogura ujya muduga udatumira neza wamara kuwugura bagasangura gukora ikiyindi miduga mishasha ndasaba wumva umenga ntujyohererwe ibyo ufise. Urumva abantu ntibize kuryohererwa ibyo bafise. Ni ikintu cyigwa nka kujya wiga kwiruka kugira unonoke umere neza mu mubiri. So na servo ni ikintu banonora. Urumva servo yayo bayinonoye mu kugaya ibyo bafite. Urumva warize kugaya ibyo ufite mu buryo buri materiel mu buryo bw'ibintu utunze usanga uri kuri transpose ko kugaya ibyo ufite mu buryo bwabo mubana abo wo mwashakanye abana wabyaye n'ibiki byose ofeto turi transpose ko. Urumva niyo iyo ni aspect yavuze iza iyo wamaze kuronka umuntu ukamufata mu mucongereza nko bavuga ati ukamufata for granted
n'uwawe burundu
uko umengana hazoza naho uwo mutuka naho uwo mushwanira naho uwo kubita ntahaja na kari muri kumwe nawe akumva ati ntibigikenewe ko nambara neza cyangwa kumbwira iki kuko na kare uyu ntafite yaje ugatutanga atanguye kubwira ati wewe kuramfata nabi je ibintu ndabivuyemo ugasanga niho valeur ya yiwe iciyiduga sinatara kumenasa ko agira bivemo ugasanga wimenyereye. So uti rero ibyo bintu umuntu yo bikiza gute iyo ni kavaye ukora nakugira societe ya gusavaye kwiga kudakunda ibyo ufite ntajya dufate izuba mwuka bona umenga umubanyi wawe abayeho neza kurusha bikakuzanira n'ishari bikakuzanira no kwanka gukunda ibyo ufite. So ni guconverse la tendance ni kwiga gusa kwicunga iyo tanze uri kuranka icyo ufite dufata ari gitabo wari ufite menya yuko ejo bundi si iyo nzu si uwo muduga hazogera igihe utangura no kugaya uyo mubana. So menya ko ari ikintu kijyanye no guposeda. Ese warize ukunda ibintu byitwa ko ari ibyawe utabyize kubikunda byose yaba ni intebe yaba ni iki utize gukunda ibyo ufite ntuzokunda uwo muri kumwe niko biri.
Hama ni kintu gare inold umuntu ashobora gutangura gukora ryari nk'ubu unye nk'ufite imyaka
20 n'ubu nyene nk'uko ndiko ndabivuga abantu bariko barabyumva nibarinde kwiga gukunda uwo bafite yatanguye kubabwira ati hewe ndaguseze ndagiye aho bankunda kuko nasanze warambeshe muzomfata neza hanyuma ndabivuyemo kuko warabeshe nibyo. Urumva hakurindira ko hagira igihe bababara kugira babyigireho bogendera ko ahubwo bagatena promesi kuko kenshi umuntu kugira kwemerere ko mukundana uba warabeshe ibintu ngo nzogira ibi bigire naho utabikora byose reka gufatana nabi ubwabo nabivuze la source iva mu gukunda ibyo bice ufite mu buzima bwa minsi yose
kwikunda
uko uri kose iga gukunda duke ufite sino kwikunda ubwawe Diane kuko kwikunda ubwawe ni nibintu abantu babesha. Urabona ni nko kuba ufite cyangwa iri vide ushaka kuyubakamo inzu nini nje none iyo terengo gumuvuga ngo ndayikunda ukwiri cyangwa ubushaka kubakamo ugo ruzu n'ibiki. So hariho kwikunda wishima ukuri mugabo uzica ushaka gushika ko nibyo nico kimwe no gushima ibintu ufite ni kuvuga uti ibi bintu ufite ni byiza ni pamaze gushika ko ku buzima ni intambwe idasanzwe ndifuza gushika hariya ariko simpakangaye ntangure gusuzugura ibindimwe muri kano kanya kuko nakare bijya bindi ni wabishikira uzagusanga uriko urabisuzugura utange utanguye kwifata ukuntu unabivamo n'ibyo wamaze gushikiramo
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumire wacu ni Reynold Gutari turiko turavuga ku biri mu gitabo ciwe La Mort Lucide agaruka no ku buzima butandukanye dusanga mu buzima bw'urukundo hariho na Federico ku yundi murongo wa telefone Federico ikaze ahuherereye hama akabazo canke intererano
Niriwe neza Diane
Amahoro
Ego je mvirire mu gisagara cha Bujumbura Nagomba kubanza kubashimira cyane kuri icyo kiganiro mwatunganije kereke by'urukundo. Mugabo nkagaruka ko mutumire nkamubaza. Burya by'ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi urukundo ruracyari. Nakarorera. Je sanswe ndongoye ishyirahamwe ry'abantu bato batumva no kuvuga abantu b'imiyabaga, ababoye irumba n'abayaya, eka n'abandi bantu nyine bato bato batashoboye kwiga. Uri kuraraba hari ukuntu abantu benshi bakundana mugabo mu nyuma bagahebana cyangwa bamwe bamwe yabonye nk'umukobwa kugira urumva uwo mukobwa amwizere akarinda kubanza kumwemerera ibyo afise kandi ibyo najya atari ibyo afise hanyuma rero twe turiko turasaba cyane cyane ibiganiro mugabo uyu nuko bavugariye nyine radio itumvikana gose yuko mwobikomeza kuko uwo Renaud Butayi narakunda kumwumviriza kuri kiganiro cya Europe nimba ntihenze cyitwa no mukura he kandi yaravuga ibintu bifasha abantu benshi benshi gose umva igihugu cyarabafasha gose hanyuma rero urumva abantu benshi urumva ubu barahendana urukundo rwaraheze mu bantu keshi niho havindazindaro hakaba guhendana hakavindazindaro uri kuraraba urumva twe nk'abantu barongoye amashyirahamwe matomato twaratiye akama ku bantu badufasha twarabuze mu gihe urumva twama mu ruhagarara rwo guhanura ugasanga abantu bahibanye bankanye kandi tumaze kuva mu bato bato kiyugenda no ku bantu bitwa ngo barakudura ububona yuko ari abategetsi babiyubashye nabone nta rukundo rugihari hagati yabo n'abagore babo njye nahora nibaza yuko bya biri mu bantu batubata kukubera nabone bakikireshanya n'ibyo bintu biragenda neza cyangwa nko mu myaka ibiri ya mbere bakikibana ugasanga ibintu biri neza mugabo nko mu myaka nk'itatu yine ingahe ugasanga umushinga ntahe yataye umufaso niwe yagiye kugira confiance n'umubone wiwe ugasanga muteye amada niho abigwirira nari ku murindi munini ngaha mu gihugu cy'u Burundi hagati haba numva n'imigera myinshi n'ubushomeri bwinshi bukubera haba havutse ndazindaro ku bantu baba babyaye umvumva nk'umuntu akabyara umwana ku bintu atarayiteguriye ibyo byose umva bikaba kuri rya titu kajya urukundo ruke ibindi bigategwa n'ubukene ibindi bigategwa n'ibyo n'ibyo yano umuntu atakwirwa nagusigura urumva nakaba ari abazumva mu gihugu cy'u Burundi nagomba kubashimira cyane murakoze Imana ibahezage
turakiriye uyu mugisha Reynald Rumvise Federico akabazo kiwe naho karimo intererano kararashe ati urukundo uracabaho none
Ego ruracyabaho Diane ni nko kuvuga ngo eske ngo mazabaza ngo aracyariho ngo imirimba ngo iracyariho cyangwa ngo amazu aracyariho byose birahari gusa habuze entretien habuze maintenance ikintu cyose ku isi ari ibintu bita la loi de l'entropie la loi de l'entropie ivuga yuko ikintu ugisize ngaho ata maintenance uri kurakora
cyakurafata neza
naho wafata umuduga ukawushiraho ukamara nk'imyaka itatu utagutwara naho bari umuduga mushasha uragupfana naho wafata inzu ukayisangaho oya ntiyagire na kimwe ukora irase bigasenyuka yose urumva nubwo ngo yego urukundo rurahari baracyagwantetena baracyarukorera maintenance baracyaruryosha urumva wavuga ati ni nk'umurima umuntu yateye imbuto acayiterera ngaho ntiyaza no kurabaho bigeze urumva icyo no mwishura Federico namugira nti yego ruracyariho urukundo rurahari ruraho ariko banyenego etwe bariko bararutsavaye urumva nubwo ngo abantu barataye ubuserie baranabyibagiye ngabo ntigisigura ngo ntaruriho
yego nuko ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Charles ku yundi murongo wa telefone ikaza uherereye hama ikibazo canke intererano
arakoze umugabe ka gakenye mu Rwanda none ko numva itegeta cyo mugabo kirimo inyigisho nyinshi umuntu yabibona ate umuntu ndikubaza ko umuntu nyine yakibona niba cyo kure uno kuri internet umuntu yakibona yabibona uko natubwire
urakoze reka Reynold ace akwishura urumvise akabazo ka Charles mu gihugu cy'u Rwanda re Reynold.
Ni supermarket hafi yo kwa Rando.
Sabge?
Mu Rwanda kirahari. Kwa Ndori hafi ya supermarket kwa Rando. Hanyuma kiriho no kuri Liberi Kirezi, kiriho no kuri Liberi Akatia, kiriho no kuri supermarket Woodland. Hanyuma asobora no kugira commande en ligne akakironka biciye muri Amazon. Ego.
Hama kigugwa amafaranga nga?
Bivana urumva abadandaza bibifitiye ibyabo nibaza ko Kwandori kiri nko kuri 13,000 hanyuma Liberi Kirezi kiri ku 15,000 hama kuri supermarket ku 15,000 gutyo
ngira yumvise inyishu umuhaye hariho na Thomas kundi murongo wa telefone Thomas ikaze na wewe
urakoze nitwa Ikimana na Tori ndi hano mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura umudugudu w'ubumwe ho bita mu myembe
yego nakabazo canke intererano na toro twahore twe twakwise Toma
yego ngenda ari mfite ikibazo ku icyo gitabo bavuga ngo cy'urukundo uko nje ntago mbese wenda urukundo rwahozeho ariko ntago abantu nk'abantu ntago turuha agaciro kuko ntago ambwira kuntu umwana w'imyaka 11-10 akundana n'umugabo ufite w'umukobwa ubwo navugaga akakundana n'umugabo ufite imyaka 30 n'ingahe umbwire ngo ni urukundo kuko umukobwa azamuka kubera iki ayo mafaranga uwo mugabo yamufitishije wenda urukundo ruriho ariko hari abantu bataruha agaciro bitewe n'ayo mafaranga ahubwo ikintu twakibaza ni kimwe ese urwo rukundo twabasha kurusigasira gute ku buryo rwaruta kuba dufite amafaranga kugira ngo dukundane ahubwo tugakundana tutagendeye kuri ayo mafaranga abakiri batoya tuzabwirwa n'iki urukundo icyo ari cyo kuko nicyo kibazo dufite cyane cyane urubyiruko urukundo nyarwo rwaba ari uruhe
urakoze cyane Natori ubwire umunsi mwiza Reynold ikibazo cha Natori ati kwikwiratera imbere n'ibyo bintu byo kuvuga ngo ukunda uyifise n'inki none urwaruka muri ibyo byose urukundo nyakuri ruzoza ruramenyekana gute
urumva icyambere na mbere nagomba kumenyesha Natori nuko abakobwa bose bari kumwe n'abagabo bakuze cyane bashaje ntigisigura ko baba ariko barondera amahera gusa uko no gushimanza kuko urumva wotubaza uti none kuko abo bagabo bose bashaje urumva hanyuma umuntu yava yishura ati ngira ni kubera umuntu ayaronka ashaje kurusha akiri muto mugabo aho hose ko bari guca urubanza kuko ariho nk'ikintu Diane bita syndrome des amours impossibles kandi ikaza kenshi ku bakobwa bakuze batabona abapapa babo apana ngo papa we yarapfuye cyangwa yaritabye imana cyangwa iki n'ubu harabaye divorce cyangwa umupapa yaririgwa mu kabare n'ibiki agakura atasutse papa we wafite ukatusanga akuze yipfuza abagabo bari mure abagabo babushitse atabashaka utuntu tw'uduhungu duti ngo n'ibiki urumva ni nko kuvuga ati reka ndondere umupapa mushasha kuko wanje siho yaraye
urukundo nabuze kwa papa ndarondera hanjye
kandi hariho n'abandi bavuga bati jewe ibintu by'urukundo narababaye gusa naho nashobora gufatana n'umuntu ambesha ngo tuzobana agaca prefera kujana n'abagabo bari marie abagabo barongoye basa amafamiliye kubera avuga ati uyu wewe nta byo kubeshanya ngo tuzobana ibyo dukora turabikora ari amahera mpaka yampa nkagenda nkikorera imishatsi mugabo arinze asimba urugo akaza kumbwira ko nkunda binyereka kwivyo ariko arakora aribyo kuko na Karina Maria se tuzogira so haramakame si ntiwocuja ko ngo ugira utangure gucura ubanza ngo narukundo rugihari kuko wabonye umukobwa ariko ajana n'umuntu ashaje banza urabe fate yiwe banza urabe ibyo yaciyemo kugira ushobore gutanga urubanza kumucira urubanza cya kabiri yavuze ati twobona none gute umuntu w'ukuri bati ko twobana so hariho point zitanu umuntu akwiye kurabira kw'abantu navuga gute iya mbere ni ubuseriye byiwe icyo kuraba mu buzima bw'uwo muntu nimba azi neza icyo ashaka nimba uwo muntu ari organize mu buzima nimba apanze uko karaba ko ibintu byiwe bipanze icya kabiri ni kuraba aho uwo muntu ubwiwe ageza kuba aryoshe ikiyago navuga mu cyongereza bavyita agreeableness hanyuma icya gatatu uraba ko ari umuntu ari stable mu mutwe atari umuntu asohoka ashwana atanye akanukote kabaraje atatwaririza hejuru donc no vuga umuntu atari nevrose umuntu afite un très bon niveau de nevrose
amasa maguru hasi
stable emotionnellement
yego
urumva ico ni cyagatatu icakane ni à quel point umuntu ari uve ku maide kuma nouvelle experience ibintu nk'ivyoje etse no muntu ibintu abisaka kwa kundi nyene uko byamye biri kandi siri kirahinduka urumva icagatanu uraba ni extraversion y'umuntu turitse nk'ubu wari ufite abagenzi ntacatangura kubwira ngo ntabo nshaka cyane haje abantu kubaramutsa muhira ngo abone ibanze bref urabizo point de cane mugabo iyo basanze ya mbere iri sérieux ni kuba conscience ni kuba sérieux donc iyo umuntu ari sérieux naho yoba atagushikiyago naho yoba atari uvere ku mayide menshi juste akaba ari sérieux icya kabiri akaba ari emotionnellement stable ibyo bibiri birakwiye kugira ubane n'umuntu
ntahamagare mugaje nkubunca nibaza urona hariho igihe bakunze kuvuga mu kirundi cyangwa ikinyarwanda sinzi ko bibaho ngo amasa akunda ntabona ugasanga hariho nk'utugeso muri wa mwanya wa copinage ari umwanya wo kugeragezanya uraba ko nimba jewe nkunda gusengera kuba dominicain wunda ja kuri monsignor tuzobihuriza ko nimba nja kwa David wunda kaja kwa nde tuzobihuriza ko ugasanga hariho utuntu ubona umenga uko umwanya uzogenda uratera imbere tuzogenda gushikaho wubaka ariko washika mu rugo ugasanga ariho byinshi wari warihenze none ubwo rukundo nyago ubwo ntigwari rukwiye guhindura utugeso tutari tutemera ko babiri bafatana
ndagira tuma ndiko ndakubwira nti urabona naho muba musengana ibyo babyita kuba musangiye ico bita système de valeur donc ama tradition nimba wewe uri umuntu ari bienveillant est-ce que nawe ubwiwe n'umuntu ari bienveillant nimba uri umuntu ukunda le pouvoir et la réussite est-ce que nawe n'umuntu abikunda hariho nk'ababa bikundira la sécurité la conformité nabo bigira amahera hariho bayikundira stimulation gusa wewe ico ukora uraba système de valeur yiwe kuko sikubera gusa mahuriye mu misa ngo murahuza ngo byukuri oya kandi hajya ni hanze inyana itwa abantu batiga ibintu bya psychologie cyangwa batabaza abapsikologi yo umwegereye nk'ubu no guha izo valeur 10 uko zingana hanyuma ukaraba ko mubihuza kuko kenshi abantu bapfa yuko batari compatible dufate nko muri depense z'amahera umwe agahitamo kuja mu kabare we washaka kugura impuzu nziza ikubera so ikubera mwagiye kuri eglise ko wewe muzoca mubyumva kumwe oya ico ni timwe sikubera mwemera ngo muzoja mu ijuru kuko ntumbaze ngo hanyuma ngo bisigura ko mwobana neza aho wo buhindendeye cyane
urukundo rero ntirushobora guhindura kamere k'umuntu
oya ahubwo umuntu ubwiwe arahindura kamere zuna kugiye yuko muri zya ponzi 5 urabira ko umuntu kugira umwige uraba ko ari umuntu ari serio kuko iyo umuntu ari serio naha abantu bitabi arariheba iyo umuntu ari serio yihaye kuvuga ati jya amashuri nzo yaheza arayaheza iyo umuntu ari serio naho umutiza amahera atoya gusubiza so ica mbere uraba ni ubuterio bw'umuntu etwo umuntu ari highly conscious ica kabiri uraba uraba ko ari emotionnellement stable mugabo kenshi abantu twirabira gusa ko ari cool ese kujya umuntu ari agreeable ariyo shikiyago hanyuma ukacuraba ukabona umuntu ari open minded ukabona arayaga abantu ugasanga wewe ufite ibyo wafatiye ko ama ayo ma trait de caractère washimye kuri we ni kenshi wewe icubuze ico wewe udafite ukavuga ati ah uyu muntu kwa gifite vraiment ngira n'umuntu
ajye ngira ngo tuzocura twubakana biryoshye
kumbe usanga tuno umuntu nyene yiyohereza ikiyago mugabo atari seri
ibyo muntu atashobora
rwaye yinzu yanyu wewe ucubigenza gute
ntazogufasha umwana arize mu ijoro cyangwa ikindi kintu reka ngira ngo tuzurundira ubundi mwanya wa kabiri tuzogaruke ku rugo rukundo nago mumaze gushika mu rugo ingene umuntu yogenda arabifatafata kuko ndumva ari kiyago kinikire ariko turafite Raymond murongo wa telefone Raymond aho herereye hama ikadze
mwiye nimerereye ku Kigali mu Rwanda ku Gisozi
ku Gisozi haravugwa meza
neza cyane
ni kibazo canke ni intererano
ye nagira mubaze nibazo mutumire ibibazo bindi ndana nifite bagiye babibajije ndasobanukirwa ariko se iyo yandika ibitabo ni research akora noneho ya research akoze akabonamo kwa ibyo kuyemo akabona kwandika igitabo cyangwa ni ibitekerezo bye yandika akora na reference mu bindi bitabo agenda ahuza akandika nagira ngo mubaze ese wenda no mu kirundi bwegoshora kwa bibe ngo nta jeteme inzara igutema amara ko kanaze kukansobanure
ngo nta jeteme
inzara igutema amara
inzara igutema amara yego hinge acaguha kanya ariko ngende ndakubadije gatoremo wowe urashigikiye ko urukundo rutarimo amafaranga rushoboka
aya ntago rushoboka uko wenda reka nkubwire sibyo ni hari ibintu nkoramo by'ubwe engineer sibyo inzu nkurikije inzu nyinshi dukoraho twubaka nyinshi cyane kubaka inzu urumva ngo ejo batandukanye rino nzu nini ubona bizita kadasiteri ejo kumva handi twubaka inzu nziza cyane ihenze ejo nanone ngo batandukanye ngo yaje ashaka divorce ya nzu bayigabanemo kabiri niba maze kubibona nk'ahantu hageze muri hatano maze gukora gutyo wumva hari urukundo ruriho uvuga ngo we aza ashaka iki amafaranga nkurikije njye nkoze nanjye research yanjye ubwo ngubwo numva ko cyangwa idea zanjye numva ko ari amafaranga nta kindi
urakoze reka duhe akanya Reynold Butari akwishure ugira umunsi mwiza ngaho gisoze mu Rwanda yego Reynold akabazo ka mbere ivyo wandi kurabikurahe muri ico gitabo cawe ha muco mwishura n'ico kibazo ciwe ca kabiri
bwa mbere nagomba kumubwira nti jendi nk'umumekanisya akora imitima y'abantu akora ningakuje mu mekanisi yo kwandika igitabo kugira umuduga wawe canke moteri ipfuye kugira wewe umuduga wawe udubure pare urumva ndi forme ndi umupsikologe cakabiri ndafite experience yo kumbiriza abantu cane gose yo kuva muri 2010 gushika ubu uye urumva nibajije ku byo numva abakiriya bavuga ku bibazo bari bafite
bakugira ibyo rukundo
hanyuma ntanga inyishu bivanye n'ama research abandi bapsikologe bakoze urumva ku kibazo ca mbere nivyo ndamwishuye ariko ndabona ariko avuga ati abantu ubundi baca bapfa amahera cyane gose yego nibyo barapfa amahera ica kabiri murapfa statu sosiyali nk'ubu wari uhambaye nk'ubu gihambaye ibyo murabipfa hariho abandi bashyira imbere ubwenge bw'umuntu hariho abandi bashyira imbere cyane gose ubwiza bw'umuntu ugasanga utanguye kuba mu bintu baba bakikurondera urumva numubwira nti ibyo abantu bafatira ko si samahera gusa ni byinshi cyane yego
hama akantu nako yavuze ngo nta jeteme inzara iri kura gutuma amara yawe akatika ngo yashatse kuvuga ati ntawe uvuga jeteme ashonje none ni ukuvuga ko abantu bose bakundana baba bifise gare
oya urumva uko ni guca urubanza urucira abantu batifise ofete yarashatse kuvuga amapriorite urabona turi muri Afurika aho abantu bunguka munsi y'idorari imwe ku munsi cyangwa baronse menshi bakaronka nk'atanu ku munsi bakavuga ati tumeze neza urumva ibyo no byita ati uko no guca urubanza seulement ego nibyo iyo uri mu zindi priorite iyo uri mu ngorane z'ubuzima bwakuremereye ego urumva priorite yawe ni kuyasubira stabilite mugabo ntigisigura ko umuntu akenye yasukunda aho yo baciye urubanza vema
yego ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri isanga misi yose ya Mungu duhakanye urwaruka kugira ngo rugaruke ku bibazo bitandukanye baba bafise uno munsi turiko turavuga iby'urukundo Jean Bosco aho herereye hama ikibazo canke intererano
je wendi mu Burundi Bujumbura ikibazo je mfise yaranditse ku by'urukundo nivyo ngomba kumenya umuti atanga muri ico gitabo kubijanye nibyo tubona mu gwaruka turiko turitekereza nko kuva mu windwi usanga abana bagenda bavuga ngo je teme ngo tugomba kuzoshika ku kintu runaka mugabo turiko turitegereza ukwirikiranye uko ibihe bigenda birahera udusanga benshi muri abo bantu bagiye baratwazanya inda bikazana n'ingorane no mu miryango none umuti uyu mwanditsi atanga n'uyuwe kugira ngo ahanure ugwaruka ku mbone rushobore kubyifatamo neza nimba byoshoboka ego
urakoze cyane Jean Bosco ugira umusimizi Bujumbura mu Burundi
ego murakoze nawe
ego Reynold Butari
mbere no mumenyesha nuko umuti ntuwutanga mu majambo ngubwira abantu ngo ibintu bimeze uko bacha babikurikiza ico ni cyambere urabona Diane abaganga bamaze kuvuga ngo hebitabi ni benshi hari n'igihe umuganga kwigisha ukuntu ari byiza guhe bitabi wenye n'ubyiwe ariko ararinwa akanakubwira ibi bibirimo mu mbomore muri iyo tabi no mukubigira iki ariko ugasanga wabyumvise ego wabimenye ariko ni wabishyize mu ngiro hakaba ikintu uvuga uti okay uyu muntu intellectuellement arazi kwico kintu ari kibi ariko ntibirinjira muri pratique donc majambo make hariho itandukaniro hagati y'icyo kwita la formation kuvuza ibintu kuba barabikumenyesheje hamwe na transformation kuba wara sistemo gukurikiza ibyo bintu urumva approche yacu iri kubiri icyo bamenya cyo nuko umuntu amaze kurenza imyaka 25 biragoye ko yigi kintu à travers la formation. Il m'a dit qu'il y a des gens qui ont à travers la souffrance, l'expérience. Il y a des gens qui ont été en train de se faire en train de donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire en la souffrance, il faut qu'il kugaruka kuri cya kintu kuba hayiri confiance kuba très sérieux kuba uzi tushaka wewe nyene ukagira savaye kuri wewe urumva rero tugaruke kubana abana kenshi babura encadrement urumva nibyo ko aravuga nibyo umwana ntumubwira gusa amajambo umwana akurikiza modele akurikiza inyifato yawe akurikiza ibyo abona muri societe ni nkuko kubera iki tuvuga ngo ababrezilia baraze gukina none bavuka baje gucenga sa ntibagira iki no umwana w'umubezilia aravuka mu masavera akabona abantu bose ko barakina baracenga bihuriranye na environnement arimo agatangura kwapika ibijanye na environnement arimo urumva abana n'abantu biyiga par observation ibarinda kurindira ko ikintu kirashikira ngo bababare ngo niho bagenda kwiga ko nanemera na bijya bintu byo gufata umwana ngo mukubitse kugira ababare hanyuma aharongera ikigwa urumva kukubabaza umuntu yiga babara n'umuntu wo hejuru uwo nawe urumva bisaba kwaba ari seriye n'ubuzima bwiwe kwaba zi neza icyo ashaka kuko utazi icyo ushaka nta gushika mugabo kuri abo bapeki kuri abo bajene n'umwankuraje ahubwo kwiga kubereka inyifato nziza ababere modele abana bakurikira hariho nk'imyaka yoyo igoye cyane ubu nk'umwana amaze gukwiza nk'imyaka 13 gushaka ku myaka 18 baba bashaka umuntu abenspira nihaje uzubona batanguye gukunda abasare baririmba canke bo muri sinema canke abandi bantu so kenshi ifo kutuba un modele kugira bakwigireho iyo ngeso amajambo gusa ntabakwiye
ni yo nyisho nanti urumva ni encadrement yego kumukurikira hari akantu avuze agace ko bukebuke ngo ugasanga guhera mu windwi za jeteme zatanguye uko gutangura kumva ko ugo rukundo warugezemwo ukiri mwaka windwi nawe nta uragira byo ntibiri mu bitaturo mu bititura urukundo gareye hari imyaka yo gukunda byiza umuntu yokunda ryari canke
oya urumva tubwisho kuri ikibico bawomba duti ese ari imyaka yo guhuza ibitsina ariko wapana kuvuga ngo ari imyaka yo gukunda kuko ari jewe ari wewe ari n'abariko baratwumviriza ntibabeshanye bakiri bato barigeze kuba bakunda umuntu kandi urukundo si rubi ahubwo bavuga uti ese hariho imyaka yo gutangura gukora ibintu bifite amakonsekwensi ari sosiyali gitegura nimwahuza ibitsina wewe uri mu mwaka w'indwi urashobora kuzokuramo uwo mwana avutse bigaruka kuri bya bindi byo kwigisha umuntu kuba seriye n'ubuzima ibyo nabyo bimwigisha mu majambo no mu nyifato yawe
nuko turose kandi na Eric kuyundi murongo wa telefone Eric ikaze ku ijuga Amerika ikaze ku ijuga Amerika uherereye hama ikibazo canke intererano ingozi ikibazo cawe
be cyangwa nano ko
Eric telefone yawe tumva iri telefone yawe tumva tutariko turakumva neza sinzi ko hagarara neza
Allô, muranyumva?
Urashaka kukuramo muri haut parleur?
OK, muranyumva?
Ego. Duga kwijamba.
Umva nge usanga abantu benshi nyine barondera nyine amaronko, mwaka avuga ati abantu nkene umuntu nyine embwa amahera ya ayi akora onzi ko avuga ati akora mu yonje. Umva kenshi ugasanga abantu benshi bazi barondera amaronko nyine. Cyangwa nabo bagacha bavuga ati ngo ngo ati ni umuntu aba yarize umuntu abakora mbega abantu bo nkabo oyimwo muyimvira kwiki cyane kene nawo gasanga nk'abantu benshi gasanga nyene biregwa baragwana ba ano gasanga nyene no muriro nyene nka ya filme nyene imwe bakina mu Rwanda uzirara zirash umva sinzi icyo kintu icyo yo vuga ko nkabo abantu baba se ibintu nk'ibyo oyi kuko hari umuntu aca avuga ati bana umuntu adafite biye umva nkabo ariko nyene bati ufise biye ata ash niwe nkeneye mugabo nda zikobiye ko atirizo zubaka
amafaranga
hano usanga hano usanga bafite amahera mugabo ugasanga ntacyo ariko arabamarira sindi cyo yavuga ku bantu nkabo oyi nicyo kintu rero usanga abantu benshi nyine nk'abantu nyine usanga bashitse nyine babanye nyine ugasanga umurango usanga nyine nta kibazo mugabo mu ijoro cyangwa nk'ikindi kibazo biva umuntu yotanga umutiki ugasanga nk'umuntu yamaze kwinjira mu nzu undi nana ntasubira kwinjira kuko hari umuntu nzi yava ku kazi yajya ku kazi mugabo hageze gutaha yirirwa arazunguruka muri vire rero ubundi kubera yatinya gusanga undi muhira
kugira asange yasinziriye ntikugira asange nkumbure yasinziriye
cyangwa urumva ugasanga nk'ubu yamaze kwinjira ntashobora kwinjira ugasanga bagenda gusanga umuntu afite imodoka yiwe undi afite yiwe mbere ibyo byo abantu bameze nk'uko yuho yobahanura iki
urakoze
cyane n'amashambure nti n'amashambure samwe
urakoze cyane rwose Eric ubwira umunsi mwiza
yego
wumvise Eric ducungure umwanya ko dusa abandi ku murongo Eric ego
minati
akabazo akanyuma wagomba kubaza karakahe
gusumba nashaka kugira ko nyine yotanga umuco kwabo bantu kuko abantu nkabo oyo usanga nyine bigoye kuko n'abana bica birashobora guca bibafekta
ubwira umunsi mwiza ngahingozi
jafekse umuryango
wose urakoze ubwira umunsi mwiza ngahingozi Reynold urumvise utubazo twiwe tumwe wari wadusubije sinzi ko mugira muri make icongeye kubivuga ko
bigaruke ko kuko ndumva umenga abantu ntibariko baratahura neza icyo nokwita ama motivation y'abantu hajya kugira utahure ikimotiva umuntu igituma umuntu akora ikicanye kiriya tureke gusa ngo uwo yahisemo ko babana cyane uwo yahisemo ko bagira bakundane mpaka ngo bazope ibyo kajyanye ubundi niki kumotiva wewe ubwawe kuba uri umujonalite cyangwa wewe ubwiwe kucakora mu buzima ibintu bitumotiva ni bitandatu gusa itambere ni besoin de certitude donc madame Mache kuba uri rassuré mu byo urimo yuko ibintu urimo biri stable so dufate yuko nk'uyu muntu avuga ati jewe nta muntu adasamahera tuzobana ubundi nta kumucira urubanza kuko usanga kenshi no mu statistics abantu baharura abantu bakwita abagore babo cyane rwose n'abantu usanga kenshi uba wirukanwe ku kazi hanyuma ukumva sense ya respect yawe wari ufite barakumanuye cyane hanyuma umugore agize akajambo avuga ugasanga ikofi ryagiye so mu majambo make hari abantu avuga ati jewe nta kintu nzojamwo ntari sure ntazi neza donc iyo besoin ya certitude yanje itari rompe cyakabiri ni connection kumva kuri connecte n'uwo muntu hari abantu nabo ufite umuriyardi yumva mutari connecte yumva mutari kosh yumva mudahuza umutima n'inama ibyo bintu ntabyo yojamo na rimwe sivyo kibyane donc il faut pas ko nk'uyo dufate wa connection ataza kubwira bajya abandi bifitiye besoin ya certitude bayanga mwe mumukurikira amahera gusa nawe yo bitura ati mwe mukurikira connection gusa ariko muzosonza mu urumva hanyuma harazaho izindi besoin variété haraza le besoin de croissance haraza le besoin yo kuronka essence ya vie kuvuga uti none ibintu ndimo biriko bijaje ari niki ukurikira umuntu gusa kuko usanga ninga bijya bavuze ngo abantu bahura kuri eglise bobo usanga baba bafite nk'ibintu bibiri bahuriza ku niyo besoin de certitude donc kuvuga uti turemeranya yuko ashaka twese ngaha ya twakurikiye mukama hanyuma ica kabiri Jean turemezanya yuko mu majambo make twaronse imvo y'igituma tubaho le sens de la vie twarayitoreye umuti urumva tuvuga uti imana yaradukoreye ibintu nk'ibyo donc hariho nk'abantu bahura gusa pour que leur vie ait un sens ugasanga arongoye gusa kugira bon kugira nyarutse hariho le besoin de croissance kumva kuri kura progressa kuri kwatera imbere ugasanga ariho nk'umuntu azokundana n'uwundi ari umuteza imbere gusa abana ari umuhamahera no nahatayo mwoba mufise gusa mube mufise potential yo kuzotera imbere hanyuma besoin ya gatandatu ni besoin de contribution kumva ko ari ikintu uri kuraterera mu bugwa neza byigise so iyo uriko uraraba abantu benshi bakunda kujisha abo bafite le besoin de certitude kumenya neza na neza kwa bana bazova muri yonda batazosonza kuko ipopa gutera amabuye abakobwa wewe uje ukamubwira ndagukunda yawe arazi kwizova mwinda esko wowe ufite amahere yo kugaburira abo bana kuko wowe uburi kuvuga ibintu biri muri present uvuga uti yego ndagukunda urukundo ukunde mena wabazi yuko ayo masantima yawe atazogaburira abo bana very probable kuzoza baba muri yonda so nobwira abantu ati ahubwo mwige kuraba motivation y'uwo muntu hakumenya hagutangura kumucira urubanza ngo yakunze amahera
kandi ngira ngo si bakobwa gusa mugabo ni
ni bose
kuko kera baravuga yuko ari abakobwa gusa mugabo hariho abemeza yuko n'abasore canke abageze nawe nyene ako kabazo barabaza
ati bajya abagabo bahora bavuga ngo harageze ko ndongora kuko gusa yaronse akazi kandi amaze kuyakipa wewe ubona ko bari kwabikorera amahera gusa dawe nyene abayabanje kubasubira no kubasaba n'etwasi yabakeneye akantu kagakobwa kaza mu nzu akakiganzira urumva nibyo biri kontenable kwe ko umuntu yokondana gusa abo bakobwa
Joseph aho uherereye hamakabazo kawe tanki intererano
amahoro Diane ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
nakabazo canki intererano
mfite akabazo mfite utubazo tubiri two kubaza umushinga ntaye ariko mubanze mu munda mukirize
Reynold barakuramutsa arakuramutsa Joseph arakumva duga ku ijambo
amahoro akabazo kambere yo mugereranyije urukundo rwo hambere ndavuga wenda nko mbere ya Demiri mugagereranya n'urukundo rw'iki gihe mubibona mute bese urukundo mubona nyakuri n'uruhe akabazo ka kabiri ese kuko nk'uko muvuga ngo urukundo ruracyabaho kuki abantu iyo bagiye gushakana bashakana bavuga ko bazabana mu bibi n'ibyiza noneho niba babanye bafite uko bari bifite noneho bamara kubana ibintu byashira bagashwana bakagera aho batandukana ubwo byaba hari mu rukundo cyangwa se biba ari amanyanga murakoze utubazo twanjye twazo
murakoze cyane rwose Joseph Reynold Inyishu
d'abord kuri question yewe dutangure kuri iyo kuvuga ngo abantu iyo babwiranye ko bakundana bakarahira eske abari amanyanga inyishu ni oya sa amanyanga Diane n'umuntu avuga kuri bonane avuga ati uyu mwaka nzogira sport cyane uwundi akavuga ati uyu mwaka nzogira ibi n'ibi nzohe bitatu bijya duhora twipfurizanya kuri bonane nibangahe babishika ko muri uwo mwaka nyene baba babyipfurizanya eske icyo cipfuzo kiba atari cyo urumva hari ibintu bita itandukaniro hagati y'ivyo wewe wifuza kuba uri entre le soir réel et le soir idéal entre uko wewe ubwawe wibona hamwe n'ukuntu wifuza kuba hanyuma dufate uravyibushe cyane ushaka konda ushaka kuronka agacaye n'akarinyi ivyo gavyana none entre ico wifuza ibuze ati ndifuza kuzogira sport cyangwa kuzogira regime hanyuma umwaka uheze tugasanga nta regime wakoze twahitamo kuvuga ko uri kurabesha abo twaba tukubesheye urumva
byarakunaniye gusa
byarakunaniye kuko umubiri ukozwe gutyo niko servo ikozwe servo ikozwe kugira nk'ubu wihaje programme y'ikintu ciza kiguteza imbere wukora ikikubwira ati reka tuzobikoresha urumva utize kuyitsinda ntabyuvamo urumva bajya abantu barahirana babwira ngo yego tugakundana ngo yego tuzobana gutya baba bagipfuza rega baba babishaka gusa biragoye gushikako kandi ni ibintu urinda gutavaye urumva utabitavaye ntabyo ushikako mugabo n'igisigura kuba warabeshanye
hama ku kabazo kiwe kandi kambere tugeranije urukundo rwa kera n'ubu muri make wovuga iki
urumva novuga yuko hari ukuntu iyo uri kuriyumvira ku buzima bwawe ukuntu servo y'umuntu ikozwe ubwenge bw'umuntu bukozwe gutya bukozwe kugira wame wumva yuko kubu donc le présent iremereye cyane hanyuma yuko avenir kuri wewe kubikwerekeye ubwawe nk'umuntu ari nziza cyane bien sûr kubyerekeye abandi nimbi hanyuma le passé ya mari nziza urabona ambwiye ati urukundo rwo mu ngo avant 2000 degana bari muri 1990 babona ko urukundo rwo muri 80 yari sawa abo muri 80 babona ko 70 ari sawa gucyo kandi ibyo ntibiva ngo niko byari byiza biva yuko ofet hari ikintu bita la lourdeur du présent la lourdeur du présent bisigura iki bisigura yuko wewe servo yawe iraruhishwa no kuba iri muri kubu iza kuruhuka gusa nk'ubu dufate unyoye nk'ikintu kiri mu isukari cyangwa ugize sport hari ibintu urinda gukora kugira servo iryohegwe na kubu bino en general servo iryohegwe ntibyabaye kera kuko ntiyibuka ukuntu yari iremerewe ico gihe byose kiribona neza cyangwa ikaryohererwa ibintu bizoba nico gituma abantu kenshi nta n'umwe ari muri present by'ukuri bose bari muri swat kera bari bimeze neza cyangwa bizoba bimera neza mugabo nta n'umwe yigera avuga ati muri no minsi bimeze neza so mvuze ati ibyo byo gukunda amahera cyangwa byo gushwana babana na kera abantu barashwana nuko mutabimenya ubu mubimenya kuko nimwe mubibayemo no muri kazoza abantu bazoshwana gusa ariko ko abantu biga kubana
yego Reynolde Gutari turiko turasa nk'abasozera ni benshi dufite ku murongo ariko imbabazi kubo tudashoboye guhamagara turemeye ko tuzobigaruka ko mu majambo makerera imbere yuko dusezerana uravye ibiri muri l'amour lucide ukaraba urukundo nyago mu gwaruka mu bubatse muri bose wewe mu majambo make wumvise n'imyitwarariko yabo twagiye turavugana urahanura iki kugira ngo urwo rukundo lucide witwa lucide rushikigwe na bose kandi vyukuri bihamahoro bose uri mu rukundo arubemwe rumuhamahoro
te imanuro yanje ni umuntu wese ku giti ciwe yige kumenya ico ashaka kandi yige gutsinda ama novuga gute impulsivite abantu bige kutajanwa n'uruza bige kutaba abantu batsekura iyo umaze kumenya ico ushaka menya yuko ico kintu ushaka gushikako uragikorera uragikorera kandi kwipfuza gusa ikintu bisigura ko tugishikako hariho ibyo wipfuza hagati y'ibyo wipfuza n'ibyo ushaka gushikako harimo kubikorera harimo kubitsavaje yaba ubwo rukundo yaba ico ushaka gushikako cyangwa ico cyose yaba nayo mahera wipfuza n'izo nzu wipfuza hariho ico cyipfuzo no kubikorera kandi bamenye yuko gutwagwa n'ishavu gutukana kwishurana ibica bizana ico kintu wari wipfuza bamenye ifo kubikorera urumva kwigisha abantu ngo mu rukundo ni mwige kwihangana ni mwige kubase ibyo ntacyo bitwaye kuko nakubwiye nti iyo umuntu yarengeje imyaka 25 biragora ko yiga atabanje gusufa urumva nahabo kwicara bakavuga bati je programme mfise mu buzima ni iyi kandi ukayikorera kuko utabikoze ntibihinduka
Nuko rero Reynolde Butari tugushimiye cyane gose kuri kano kanya waduhaye ejo tukadusura kukurondera kugira ngo ubandanye wishura ibibazo by'abandi bantu twizere ko uzokwitaba
Ego cyane Diane nabwo ndabashimiye kubona mwanumiri
Ego tukibutsa yuko Reynolde uri umuhinga mu by'imibereho y'abantu kaba n'umuhanuzi wabubakanye n'abashaka kubaka sinzi ko kwibutsa abantu bariko baratwumva aho bashobora kuronka igitabo Amour Lucide
kukironga kuri alimentation fixo ijya iri hafi ya station katikati mu Rwanda barashobora kukironga muri librairie Kirezi kuri alimentation Ndori kuri alimentation Woodland no kuri librairie Acacia
ego urakoze cyane tukwifurize kubandanya uranyirwa mu
gihe Diane barashobora kukironga hafi ya Institut Francais ku mushingana yitwa Pacom abari Goma barashobora kukironga muri Ozone Production ku mushingana yitwa Ninkomegwa
urakoze cyane tukwifurize kwandanya uruhanirwa turarindiranye igishika igice cya kabiri cya Amour Lucide nuko rero nshuti bakunza kandi ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi cyabashikiriye kubwa Fatuma Limasi Kalala na engineer habari kumwe muhinga bw'ivyuma turabashimiye tuyifuriza umunsi mwiza wa Mungu na Lidiane nahaze turongera igihe cy'isaha 12 makuru azoba agezeho ariko mu kurindira ndabasigiye Habibi ya Medi mubandanye kuryoherwa mu byo murimo tubifurije n'urukundo ruzira umujinya canke ishavu barankose muhinga bw'ivyuma Habibi ni ya The Ben
Shaka my youth a one. Kujiri chongi ma.
I don't know that.
Kukuba baz.
I don't know that.
Kureba man.
I don't know that.
Yeah.
I don't know that.
Yeah. Deva nawe. Sigayensa.